abashoboye
haba mu mibano mu butunzi no muri politike y'igihugu umukenyezi arashoboye
turashoboye ikiganiro gihijambo abakenyezi n'abigeme bakatuyagira ku ntererano yabo aho baherereye
mugishikirizwa na radio inzamba gateka kawe iminsi yose kuwa kabiri kuva isaha 11 gushika isaha 11 n'iminota 15 mugasubira kucumva kuwa gatatu igihe cy'isaha 3 z'ijoro
turashoboye
tabara mkitiwe wakundia hadi nzamba adateka kawe mambo kwa ikaza mkigani ya turashowe kukumi mwere ni alifukeza yashikeza
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umvirizi radio nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu nzamba akaburungu org
Liza Chako, ili mtumira wacu uno munsi mkigani ya turashowe ili tukabatua nje kumuramuta takura mkiji
yambu
ego mba kome
nisawa
ok Liz Walichako tukwa rumbise musuru mnigeme asanzgu akori vienu mufyo korora asanzgu akuru tundi tu biznesi gahino kugira shore kwibeshaho mbega umuntu atakuzi ikintu uvuga ati wowe ushaka kutubwira kirenze kuri ico kugira tukumenye ko ushacu bari iki
ibintu byo korora nabigiyemo kubera tari opportunity mu bisanzwe nkora ibintu bya traduction documents bagira mu cyongereza nkagishira mu gifaransa mugabo aho turi twarabonye yuko hari opportunity yo korora no kurima amacha turafatana n'abandi dutangura kugira ibyo korora ubu turi ko tworora ingurube jewe mugabo ndaba surtout ibintu bya gestion uko rero twatanguye hamwe n'abandi nuko twashize amafaranga hamwe ni jewe rero ndabikurikira ingene amafaranga asohoka ingene tuyakoresha mugabo twatanguye depuis le tout début kubaka kurondera ingurube zitwa yuko zuba ari nziza ibyo byose rero nasanze ari ikintu cyo kwitondera kuko urashobora gusanga ukuntu zubakiye bitari conforme nk'uko ziba zibikeneye ikindi nacyo ni uko uba ukeneye kumenya izo ngurube nyine la qualité ushaka bijyanye n'ibyo ushaka kugira nk'uba ushaka ingurube zo kugurisha cyangwa ushaka inyama gusa aho hose birapfana hama icyo rigaburira naho hantu zibaye nk'ubu twarabonye yuko mu kuzubakira hari hamayeho twagiye turagira kubera kutamenya neza ingene izo ngurube ziba zimeze nk'aho zifungurira tugitangura harabomotse kuba tutari tuzi ingene harinda kuba hameze ingene harinda kuba hubatse ko harinda kuba hakomeye icyo nabonye rero ni uko ukeneye kwitegura nko muri business yari yo yose ukabuzi yuko wahariye wagize devi mugabo ufite kuba ufise amafaranga arenze ko ku ruhande kugira ushobore kuturagira ama reparation cyangwa gukosora ibyo ubona wihenze ko nicyo mbona novuga ngo twagize ko twaba twarihenze ko cyane tutamenye neza nivyo ari ikintu gishasha ntuzi amadetayi yose hari ibintu vya experience ivyo ugenda uradekuvra uko wavansa mais sinon novuga yuko n'ikintu kiri intéressant iyo uravye marché ukabona yuko hari demande quand même kari nto kuko naho nyine mvuga yuko twagiye mu by'ingurube byaratugoye kuzironka kuko barakubwira ngo genda murondera aha washika ugasanga ntazikihari genda murondere hariya washika ugasanga ntazikihari icyo rero kirakwereka yuko ni business nziza kuko abantu baba badishaka abo buzi yuko byifashemo neza uzokura mu kintu cyo novuga rero nuko utangure buhoro buhoro fata umwanya wo kwitegura urondere hafi aho amaso hirya no hino hama ugende uzi yuko hari aho ushobora kuzozirihenda kenera gukosora ama wihumanye
yego bize akaso kandi ni aka korora sikintu umuntu avyuka ngo no munsi je cyo kitangura bega yaba ari indoto ari ufise kuvukira umwana canke ni ibintu byakuje ngo kuze kugira twumve nyene ni kintu wavyutse wisangamwo wagikoze kubera abavyeyi ni kintu kuvura umwana wari uzi kuzoja
oya panagata sikintu ziyumvamwo kandi naho nagiye ndaba ibintu nabona iyo autour de moi nuko turahantu twabonye yuko iyo opportunité iri ahaturi hama muri ko muravugana n'abandi hirya no hino mukabona yuko byo bavyiza ko mutangura ikintu mukaraba rero mugasanga iyo ni opportunité ni kintu gikora kandi mushobora kubonamo amafaranga business y'ibyo gufungura ntishobora ihomba unyifashemo neza bama bavuga yuko umuntu yo reka kugura impunzu mugabo ntureka kugura ivyo kurya ibishoboka donc rero kuja muri ivyo vyo kurima no korora aho ubuzi yuko uvyifashemo neza bizo bizogenda neza
twese ariko twikira neza tushoboye ariko tubaze ni ukuvuga yuko rize mu mwanya yoba ari mu kindi gihugu ashobora kubona iyindi business ari umwigeme twovuga yuko akunda gukora ibintu kugira bimubesheho aravye n'ahageze n'ahabaye
yego
tivuga yuko ugiye nko mu bihugu bya Burayi ukabona business yo kurima niyo iteye imbere cyangwa yo gushona nibyo wacujamo
si Buraya no no kuko narahabaye imyaka itari mike mugabo icyo kintu nta sica kimwe neza sica kimwe muri Afrika sica kimwe ni wanyu ho usanga ucuja dans la masse uri muri Occident ucuja dans la masse ugakora bijya cyo kimwe n'iz'abandi byo gutangura ka business kawe si ibintu nibiza spontanément kiretse iyo uri umuntu uri vraiment business minded wiyumvamo zo gucuruza kandi naho nyene c'est pas vraiment évident ico nico nabonye rero ino espace rahari
yego kumbe ushobora kuba victime ndakoje kwazo ndakakoje kubera ko cyane cyane abarundikazi baba bakiri batoyi baba abamaze gukura hariho benshi usanga bicaye bakarindira yuko umuntu azobaho umutahe akarindira yuko umuntu azobaho akazi ko muri biro canka kandi atigera yiyumvira atari benshi biyumvira gutanguza ibintu byabo mbega nk'iyubonye ukungene abarundikazi batari bakeyi babayeho baka babayeho no kuvuga mu bijanye no gukreya ama business nk'ikintu rubona wumva ushaka kubahayo bari iyi
kubera ama defi arimo kandi kuko mu madona niyo sawari ama defi nyaza ko umuntu aba akeneye kuraba ikintu yiyumvamo nka urashobora kuba udashoboye ibyo kugurisha atari ibintu ushoboye ubona yuko by'ukuri wuhomba kubera utazi gukora ibintu de la façon ibikenewe icyo ni kimwe hano ikindi naco nurabe utore twa ikintu ubona kiba gihari ikintu ubona kiba gikenewe icyo ubona woshobora hano ikindi naco nuko kwikorana biragoye kwikorana biragoye kuko wewe ushaka kubuzi guteka par exemple ukabuzi naye n'umuntu wewe ije zo kugurisha ndiko ndavuga abishoboye ndabo wo mufatanta ndabo wo mukorana muba complementaire wo gukora kimwe nawe gakora ikindi nkuko naye ko ndavuga jewe ndi plus mu bya gestion gusumba ke kuba kuri terrain mais aussi mfise abo dukorana nabo bari plus kuri terrain gusumba bya gestion hakabara n'abandi bari hanze donc da no kuraba abo mushobora gufatana mugakorana sino biragoye kuyikorana biragoye
muri make umwe wese ni yipime bivanye n'ibyo akunda ama arabiyashobora kugena
cyangwa ibyashobora hari ngo umuntu ushobora gusanga iwabo bari bafite akabutike iwabo barakora ibintu n'ibi akaba yarabikuriyemo akabona yuko naho bitazana amafaranga menshi kamen yari kandi gikora nawe urashobora kucutangura mukagerageza kubikora me encore une fois ukacuraba abari butondo twa abo mushobora gukorana hama yego gasanga kano kara karagufashije
akabazo kanyuma naka mu bworozi watubwiye musanzwe mukora bw'ingurube tushaka kumenya intamba nini zihari no kuvuga ama defi harimo nayahe hanyuma mu mwaka umwe ibiri itatu mwibona hehe mu bijanye no bogoro
defi mbona ni byo kufungura iyo utari ahantu ushobora kurima ibyo uzovigaburira aho birashobora kugutwara amafaranga menshi cyane mugabo nk'ubu ushoboye kuronka aho ucurima ibyo izo ngurube zizofungura aho forcément bigusaba amafaranga make gusumba icyo nicyo nabonye kiba kitoroshe cyane gishobora kuba kigoye nasivi ukamenya mbega izo ba zikeneye iki zifungura gute zikeneye ahantu higiene byose ukabimenya si ibintu biri compliqué si ibintu ngo by'amasezo n'iki umaze kubimenya ukabikurikiza bigenda neza
aho mwibona nko mu myaka itatu muri ubwo bworozi ho bari
je pense yuko nkuko nakubwiye urabona marché irahari irahari uriha hano ama ubuda nawe ukabona yuko muri ko muri avance quand même kuko zirashaka cyane si se le temps exact zira gwira très vite et donc ndabona yuko nkaho twubatse ubu turashaka kuba tufite nka twumaze kubaka n'ahandi nka habiri cyangwa hatatu kubera hituma ingene zigwira hama nkuko nakubwiye dufite n'abandi turi kumwe donc umwara ara contribuer hamwe n'arondera marché undi arondera iki niyo zikoteye sur la bonne voie
turagushimiye twizere ko mu mwaka nitwagaruka tuzoshobora no gutarana akagurube ka
akusira no muri simwa dayero urashobora kuvuga yego cyane
urakoze cyane twakwereka tuganira na Lise Bayicako tukaba tugushimiye ni hano ikiganiro cyacu kigarukiye naho utaha
cari kiganiro turashoboye ushaka kugira icyo ubaza canke kutwunganira rungi ku butumwa bugufi kuri telefone akamenyetso ko guteranya 254 70 29 45 87
turashoboye.